Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya gatanu Kigarama umwaka wa 2023 cyuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira Radio Nzamba agateka kawe ndabahaye mwiriwe ndabahanye ikazi muri ano makuru twabateguriye nayo akaba agizwe n'izimyingo nkuru zikurikira. Abasirikare b'Abarundi barenga 10 harimo n'intwazangabo zibiri barishwe abandi bashika 10 barakomereka nivyo bitigiri bimaze kumenyekana vyo basirikare baguye mu ntambara z'abaye kuri uyu wa mbere hagati y'abasirikare b'u Burundi n'umuhari wa M23 mu gihugu ca Congo twa bibateguriye mu ntango z'ano makuru. Abantu batanu nibo bagwaye indwara yakorera imaze indwi zibiri ivugwa muri kaci ya Bukirasazi muri zone Kinama muri komine ya Ntahangwa. Abanyagihugu basaba kuronsa amazi meza iyo ndwara itaratikiza inganda. Ayo makenga nyene tuyasanga mu banyagihugu bo mu gisagara ca Kayanza bamaze indwi irenga batagira amazi bakaba bafise amakenga menshi ko bashobora kuhandurira indwara zifatiye ku isuku rike. Ugutahukana impunzi z'Abarundi ziba mu makambi yo mu gihugu cha Tanzania zivyifuza bigiye kubandanya hisunzwe amategeko ni imwe mu ngingo yashyizwe ko inyuma y'inama yahuje amaleta y'u Burundi na Tanzania hamwe n'ishyirahamwe HCR muri Tanzania mu ndwi iheze. Amakuru twateguriye saya gusa mu kanya ido n'ido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Abasirikare b'u Burundi barenga 10 barimo intwazangabo zibiri nibo bamaze kumenyekana ko baraye baguye mu ntambara z'abahuje n'umuhari M23 kuri uyu wa mbere uheze mu gice cyahitwa Mushaki no mu micungararo yaho mu ntara ya Kivu ya ruguru mu gihugu cya Congo iharanira intwaro rusangi. Abandi barenga 10 barakomeretse hakaba hari n'abandi basirikare amakuru yabo ataramenyekana. Iyi nkuru tuyibaze Bonfils Niyongere.
Intambara zatanguye ku Imana uheze zija gukomera cyane kuri uyu wa mbere uheze mu bice vy'ahitwa Sake na Mushaki. Ingabo z'u Burundi ziri kumwe n'abasirikare ba Congo kandi bambaye umwambaro wa Congo zo muri bataille y'umunani ya Tafoke zari zegera ahitwa Mushaki mu ntara ya Kivu mu buraruko. Amakuru atangwa n'abasirikare akemeza ko Major Onesphore Ndayiragije batazira bigohe yatwara imwe mu makompanyi ya bataille y'umunani hasize ubuzima. Ubundi hasize ubuzima ni Major Pascal Ngendakumana batazira Faraja. Major Onesphore Ndayiragije batazira bigohe akaba ari muntu wazangabo z'abahinga mu gukoroka mu ndege abo bita parachutiste. Akaba yari muri promosiyo ya 37 y'amashuri kaminuza y'intwara meto iskam. Major Pascal Ngendakumana batazira Faraja nawe avuga ko yinjiye gisirikare avuye mu muhari FNL ariko akaba yavugwa cyane mu bakorana n'iperereza rya gisirikare JDM kuremenaniriza abasirikare bahoze mu gisirikare cya kera XFAB. Icyo gihe akaba yakorera cyane mu ikambi ya Nyanza Lac mu ntara ya Makamba mu kiringo cya gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza. Akaba ico gihe yagirizwa ko yateguye irementanya ryo kwagiriza abahoze mu gisirikare cya kera XFAB ko bateguye gutera ikambi ya Nyanza Lac. Bamwe muri ico gihe mbere bakaba barafashwe bagapfungwa ariko mu nyuma bikaboneka ko ryari irementanya ryateguwe na Major Ngendakumana Pascal batazira Faraja. Akaba nawe nyene yaguye muri izo ntambara zo muri Kivu mu buraruko yari muri bataille y'umunani ya Tafok irongowe na Lieutenant Colonel Ladislas Singirankabo. Amakuru atangwa n'abasirikare yemeza ko muri izo ntambara n'umuhari M23 hoba kandi hari izindi ntwazangabo zibiri zaguye muri iyo ntambara. Ayo makuru nyene akavuga ko hari abasirikare barenga 10 bakomeretse muri bo hakaba harimo Major Andre Ndayizeye yarajejwe ibikorwa by'ingwano muri bataille y'umunani ya Tafoko bita S3 bataille mu rurimi rwa gisirikare hamwe n'abandi basirikare bataramenyekana igitigiri bakomeretse. Hari n'abandi basirikare bahasize ubuzima bataramenyekana igitigiri. Ayo makuru nyene akavuga ko kandi mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri hari abasirikare batazwi iyo bari cyangwa ngo hamenyekane ico babaye. Ivyo batanga ku iperu ngo ni situation confuse kuko bataramenya ico babaye igisirikare cyo Burundi ku rubuga wa Twitter cyagiriza umukuru muhari M23 Bertrand Bisimwa ko ivyo ari karashikiriza ku igisirikare cyo Burundi kiri mu migwi bahanganye irimo igisirikare cya Congo FARDC Wazalendo na FDLR ari binyoma.
Bonfils niyongere tumushimire tubandanye n'amakuru twabateguriye. Icari ho cumushikiriza manza muri parke y'intara ya Makamba yarayahagaritswe n'icari ho ca mbere ca parke ikukira sentare isubira mu manza ya Makamba acahabwa abakozi biperereza icatumye hagarikwa nk'ikiravugwa mu muryango wiwe bakaba bafite amakenga ku mutekano wiwe. Ibyo nido na Edi Claude nini nahadwe
nkuko bivugwa na bamwe mu basangiye umwuga na Deo Byindavyi ngo yatumwe ko n'icari ho cumushikiriza manza wa parke ikukira sentare isubiramwo imanza ya Makamba mu gitondo cyo kuri wa mbere ashitse imbere yiwe ngo yavuye amushira ku mutahe umuhagarika. Inyuma y'umutaga niho haciye haza abakozi b'iperereza baramutora bamumanukana mu gisagara cha Bujumbura. Ayo makuru nyene abandanya avuga ko Deo Byindavyi ko yoba yahagaritswe ku itegeko ryazananye mu biro by'iperereza i Bujumbura. Nubwo parke ikukira sentare isubiramo imanza ya Makamba badashima kugira icyo bavuze kuri iryo hagarikwa rya Deo Byindavyi, isoko rya radio Inzamba ngaho i Makamba yemeza ko iryo hagarikwa yo bari fitaniye isano n'umushahara ahembwa aho hoba habayemo ukwihenda ku mahera ahembwa mu bushikiranganje bw'abakozi nawe ntiyabishikiriza. Umuryango wa Deo Byindavyi uvuga ko utaramenya aho wabo wapfungiwe ugasaba kwamenyeshwa unamenyeshe icyo yagirizwa. Usaba kandi wabo ko atugirirwa nabi mbere bakamureka akabura na idegenza na cyane cyane yuko yarasanzwe afise indwara zidakira ibihave bimutuma amagara yiwe asinzikara.
Edi Claude nini nahazwe nawe tugushimire kugutahuka impunzi z'abarundi ziba muri Tanzania zivyipfuza bigiye kubandanya. Ivyo biri mu itangazo ryasohowe inyuma y'inama yahuje amareta y'u Burundi na Tanzania hamwe n'ishirahamwe yashize hamwe Tanzania mu ndwi iheze. Izo mpande zose zikaba ziyemeje korohereza abatahuka no kongereza uburyo bwabo buzobafasha kubaho iminsi ya mbere bashitse mu Burundi. Leta y'u Burundi ikabandanya ihimiriza n'izindi mpunzi ziri mu bindi bihugu gutahuka. Ni inkuru ya Olivia Gakima.
Muri iryo tangazo bivugwa ko uko gutaka ubushake bizofatira ku ngingo zashyizweho n'umugwi w'ibikorwa ngenerwa ko wahuye amatariki 2018 na 2019 mu Nyonyo. Uwo mugwi ukaba wemeje ko inyubako zo kwakira abatahutse zitegetswe kubakwa neza kurusha kandi zikagwizwa, hama igikorwa cyo guhimiriza kwanura impunzi no kwandika abashaka gutaha bigashyirwamo ingufu zikwiye. Indi ngingo ikaba ari uko impunzi zidatahutse ziguma zikingiwe hisunze amategeko mpuzamakungu. Martin Niteretse, umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yaserukiye Burundi, yateye akamo abandi Barundi bahungiye mu bindi bihugu ko nabo botahuka mu ntumbero yo gufasha mu iterambere ry'igihugu. Ibindi bikomakomeye byasezeranijwe ni korohereza abatahukanye impapuro mpamyabushobozi baronkeye mu gihugu cy'amahungiro kugira zemegwe bitagoranye mu Burundi. Be nuko ibibazo byo mu mashuri mu Burundi byokorwa n'abanyeshuri b'impunzi muri Tanzania atantambamye. Uwo mugwi kandi wiyemeje kongereza ingufu mu kurondera uburyo bwo gufasha mu gutahukana impunzi no kuzifasha gusubira mu buzima busanzwe zigeze mu Burundi. Kuvuga igikorwa cyo gutahukana impunzi ku bushake gitanguye muri Nyakanga umwaka w'2017 abarenga 230,000 baramaze gutaha bava mu bihugu bibanyi, abarenga 161,000 bakaba bavuye muri Tanzania. Ubu hakaba harurwa abarundi bashika 248,000 bakiri mu buhungiro muri Congo, u Rwanda, Tanzania n'Ubuganda. Ababa 155,000 bakaba bari mu nkambi za Nyarugusu na Nduta mu gihugu cya Tanzania.
Inzamba.
Amakuru twabateguriye tuyabandanirize mu gisata cy'amagara y'abantu n'imibano. Haravugwa indwara yakorera mu karitsiye yo mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura. Iyo ndwara ngo yatanguye kwibonekeza haraheze indwi zibiri, aho muri karitsiye ya Bukirasazi muri zone ya Kinama muri komine ya Ntahangwa hamaze kuboneka abantu batanu bagwaye iyo ndwara. Naho rero abajejwe intwaro bahimiriza abanyagihugu kugira isuku kugira ngo bayigwanye. Abanyagihugu bo bavuga ko bidashoboka ikibazo cy'amazi kidatorewe inyishu. Reka iyi nkuru tuyibaze Jean Marie Ndabashinze.
Abo banyagihugu bavuga ko iyo ngwara yatanguye kwibonekeza haraheze indwi zibiri. Muri quartier Bukirasazi ya zone Kinama bamaze kwibonekeza abashika batanu kandi ngo biremezwa n'abajejwe amagara y'abantu. kuva ku munsi wa gatanu w'indwiheze abajejwe intwaro bahemeriza abanyagihugu barongoye gukurikiza amabwirizwa y'isuku.
Haratuye hafi ruzibiri hibukonekeza ikiza cakorewe mu gisagara ca Bujumbura na cane cane mu makaratsiye mu buraruko bw'ico gisaka natwe mirereye muri karitsiye Bukirasazi ni muri zone Kinama muri komine Ntahangwa. Harabonetse abantu batanu bayirwaye kuko n'abaganga baravyemeje abashikanye kwa muganga.
Ariko rero munaho bahimiriza abanyagihugu gukurikiza amabwirizwa y'isuku ngo ntibizokunda kuko hibonekeza ubukene bw'amazi mu gisagara ca Bujumbura. Basaba abajejwe intwaro gutorera inyishu ikibazo c'amazi.
Kirero bikaba bibaye mu gihe ayo makaritsiye nyene ntibije kuva harimo ingorane z'amazi, aho dufise ubwoba ko ibintu bishobora kunyuka rwose. Ico rero dusaba leta ni uko yohimiriza cane ishirahamwe rya Rejidezo ivyo vyo gukwiragiza amazi mu gisagara yo kwikubita agahurukira gitorera inyishu ico kibazo c'amazi.
Mwomenya ko naho iyo ngwara yemezwa n'abaganga hamwe n'abajejwe intwaro nta bitigiri mw'izina baratanga.
Jean Marie Ndabashinze arakenuye iyo myidogo nyene tuyisanga mu banyagihugu baba mu gisagara ca Kayanza. Imvo nyamukuru ngo nuko bamaze indwi irenga atamazi bafise biturutse ku cuma capfuye c'ishirahamwe Rejidezo gikwega amazi. Ubu bakaba bikora ku mazi yo mu mwonga canke y'imvura. Bafise ubwoba ko bashobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike, bagasaba ishirahamwe Rejidezo gutorera umuti ico kibazo. Inkuru na Josephine Jones Nkunzimana.
Nkuko amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu bo ngaho mu gisagara ca Kayanza vyemeza, haraciye indwi abanyagihugu baho batunzwe no gukoresha amazi yo mu myonga. Ayo makuru akavuga ko kubera abayakoresha ari benshi kandi imigezi nayo ari mike, hari abaja kurondera bagataha batayaronse, bafise amakenga yo kwandura indwara zifatiye ku isuku rike nkuko uyu munyagihugu abivuga.
Nashi kibazo c'amazi kihari cane kuko nk'ubundi birarangiye nta mazi dufise, dutunzwe no gukoresha amazi yo mu myonga. Kandi kwa turagoma turi benshi migezi nayo ari mike, akaza make make mu myonga, turashobora kuja kuvoma ntituyaronke, dukasubira inyuma tutayaronse. Tubona yuko tuzoterwa n'ikirwa n'imba ya kolera canke amacini na malaria n'ibindi.
Ayo makuru akabandanya avuga ko abadashoboye kuja kwirondera ayo mazi batuma abakozi b'amakinga, ariko ngo bariha amafaranga menshi, basaba ishirahamwe Rejidezo gutora umuti w'ico kibazo.
Abadashoboye gushika kuyivomera bacuma batuma abakozi b'amakinga canke abakiri bake bashoboye kuza kuyateramira no mu ijoro hose, ibiryo bakayigura igihumbi. Mvuga rero baca bashira abuyi bakarosha uburyo bwo kuza kuyivomera mu gukoresha mu ngo zabo nta kundi, canke abandi bagakoresha aho bavomye y'imvura ngo bumve amazi y'imvura ashobora gutera indwara tugabanyagihugu bahana amafaranga. Bituma rero Rejidezo itinda kurara icyo yokora cy'ingufu kugira abanyagihugu twebwe turonke ubuzima bwiza.
Kubera ayo makenga yose, uruganda rwa Radio Inzama gatika kawe ntiturashobora kuronka abarongo ishirahamwe Rejidezo igisata cyo mu Kayanza kugira batange umuco kuri icyo kibazo.
Josephine Jones Nkunzimana nawe nyene tumushimire. Mu gisata c'intwaro ibereye naho ishirahamwe Parsem ribona ko hakwiye kuba uhungana mu bijanye no kuriha amakuru n'amatagisi. Ako kamo gatewe mu gihe kuri uyu wa gatanu Kigarama amakungu ariko ahimbaza umunsi wahariwe umutanga kori. Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem abona ko hakwiye kwihutirwa kugwanya ubusuma bubera mu gisata c'amakori co kimwe n'uburusho buhanahanwa hagati y'abagwizatunga na bamwe mu bategetsi, ibituma ikigega ca leta kiharumbira cane. Tumukurikire.
Ni kumenya yuko abatanga kora aribo babeshejeho leta nibo batanga uburyo butuma leta ibaho. Nico gituma ibavuga ngo leta mvyeyi twitwa ko vyokwitonderwa kuko si leta igiye gutanga uburyo iba yabukubiyemo mu batanga kora. Abanyagihugu nuvuga ko abanyagihugu batanga ikori nibo babeshejeho leta. Kumenya yuko abatanga kori bategeza kubahirizwa bakamera nk'abantu bakorana na leta, kandi leta ikamenya yuko kongereza amakori buri kanya kwa leta ibyo bituma n'ikiga ca leta kibomboka. Nuko abarundi bomya yuko amakori atangwa bose baratanga n'uguri kintu bari karatanga ikori. Hari abazi yuko batanga ikori ari bajya bariko bariha mpo ibikori ku mushahara canke kuki n'ibiri kuragura ikidandazwa uguze ikiyeri uguze ifanta uguze isigareti uguze icyo cyose ikori ubuhejeje kuritanga. Hama tukibukiko abantu bose bumwe ungana imbere y'amategeko bijanye ni code nzo itwa fraud igwanywa cyane kandi nabije bita exoneration uburusho buhabwa abantu bamwe babwe kandi bagahabwa bugahabwa abantu boheje bari bateye gutanga karorero ugasanga ariko atari ko bateye kubara amakori kandi boteza kuyarira ugasanga nabagwiza tunga baje hamwe n'abandi bantu bo muri leta bagahumbya leta imbona nkubone leta amafaranga kwisubiza kuyakorera mu muco hama bagahana bimwe biboneka abajyuza amatungo y'igihugu uko ariko aravuna amaboko abatanga kuri ingendo nziza yo kwerekana amatungo ibinjiye mu mabanga abategetsi niyo bayavuyemo yoja mu ngiro kuko ijya ibirikira bibutsa yuko ajya amafaranga abagiye kujera mu nzego atari gwaba atarayo muhira araye igihugu iyo ngendo rero turasubiye gusaba yuko yoja mungiro nuko ikigobere gitozi kore cyo kuvako kitari hejuru y'amategeko nacyo nyine kikagira igisuzuma icyo bita audit externe ari za inspection generale cyangwa za cour de compte cyangwa n'abandi ntibumwe ngo ni kintu kiri hejuru y'amategeko.
Ni no kuri iyo nkuru ivugwa mu gisata cy'intwaro ibereye duceye dusozerera ko amakuru twari twabateguriye kuri no kabiri reka shimire mwebwe mwese mwaduteza abiri shimire n'abagenzi banje bafashije kuyegeranya kuri mikro mwari kumwe na Pierre Gahungu ndabifurize kurora ni kwa mu byo murimo naho ubutaha.